Turashimiye komandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazonge kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuba twumva muri mu Rwanda. Kwisi hose tu live kuri wezi tatu, akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresi ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ejo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twabicije ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye kuri Facebook uno munsi twashatse kuyagana mwebwe mutwumviriza hatandukanye muri mu ntara zitandukanye z'u Burundi z'u Rwanda hirya no hino ku isi. Hari byinshi biriko biravugwa, hari byinshi biriko biraba aho mu kibano. Turabahaye akanya kugira ngo mushobore kutubwira ivyo mwebwe mubona aho muri amakuru avugwa, aho mutanduki, aho muri muba mukorera, muratubwira ico muvuga no ku makuru atandukanye, haba amakuru avugwa mu gisata c'indero aho muba nko mu Burundi. Hariho ibivugwa mu gisata c'indero ko abigisha batandukanye badashobora kuja ku mirimo yabo borohewe. Hariho nk'abafata ingendo bakava i Bujumbura bakaja kwigisha mu ijenda, ugasanga biraguranye ingene bashika ku kazi kabo. Ibyo niko vyifashe. Hari ico ubizi ko nimba hari ico ubizi ko urahaye umwanya kugira ngo ugire ico ubivuga ko ibivugwa mu bisata vy'ubutunzi, ibiciro bitandukanye vyaduze irya nino ku isi, ibiciro vyo kuyunguruza, ibiciro vy'ibifunguro ngurwa umwanya ni gwanyu, intambara iri kwiraba irya nino ku isi, kibazo c'umutekano muri Republika Demokarasi ya Kongo, icuka hagati ya Kongo n'u Rwanda. Twabahaye akanya kugira ngo mwidagadure, mwisanzure, mushikirize ico mwiyumvira ku makuru avugwa irya nino ku isi, kandi munatubwire na mwebwe ayagezweho aho iwanyu. Ino saha yose rero iza kuba ari gwanyu. Tuca duhera kwakira Simeon ikaze ku ijwi rya Amerika. Urakomega Simeo?
Na okay, ukinda shimima.
Uherere he?
Ingozi mu Burundi.
Ingozi mu Burundi. Havugwa makinga ingozi mu Burundi ga Simeo.
Ingozi cyo dadu dyo ne ndumva na ya gora. Ego
vyaduze kuva ryari watanguye kubona ko vyaduze, hamya icaduze gusumba ibindi n'ica.
Ngo muri Kenya hatanguye kuba ibintu bijyanye n'imirwano. Yahereye ku Gitoro. Kugeza aho usanga kuyunguruza bisigaye bigoye, ugasanga byaragoranye ibintu bijyanye n'igiciro cyo kuyunguruza. Yaba ibyo umuntu afungura, ibiharage, umuceri, byose byaraduze. Ubundi tunayirira n'ibintu bavuga ngo byarangwa biri ngo tumusa bidube kandi ngo bivanye n'igitaro cyo mu ngo, kubera ngo intambara yo muri Ukraine muri aka ndabyumva neza nta kuntu
aho iyo uvuga ngo nk'umuceri n'ibiharage kera ikiro wakigura ngahe, hamubuka kigura ngahe gatsimeho?
Ka umuceri ibibiri n'amafaranga arengaho.
Uvuze ngo gute?
Ubwambe umuceri ibihumbi bibiri n'amafaranga arengaho. twabugurika atanu mu myaka ye.
Iyo abajeje intwaro mubibabwiye hari ico bavuga bariko barakora kugira ngo bishobore gukemuka ntabinkika mukiza ugasanga badugije ibiciro atari ko bimeza handi mu yandi makomune ga Simeon.
Ego
nokwihangana nokwihangana hanyuma ubundi byo biharage mwebwe ngahe ngozi muravyirimira ariko
ego turabirimira ya biharage n'ubwo zaje ni kwigira
ariko umuceri wongira ntuhamera murinda kukura za gihangana he
ehe turabonye turabirimira
naho nyene umuceri urimbuka ngahe ngozi
uri kwirimira bakomera atandukanye ingozi usanga ari 2,200
mbe none nkaho iyo wishikiye kuwabirimye abikura mu murima utarinze uraja ku isoko ico giciro kiba ari kwakunda inyene nkaho uba urinze kuja ku isoko canke imwe butike
udasiyeye uguriye umurimyi yawirimiye
eh
2,200 Nimba nandi ubushyeshe dugusanga harimo n'inusu cyane ufite afanga n'inusu utabwiye n'afanga ta ari n'inusu yabo ari n'inusu yabo gucyo uko dukeye
Mhm.
Ewe kyeshe bye. Mhm. Kiri uko kagira cyabi.
Mhm.
Nimba urumba n'umusanga nta kana kubura ngo bangura bakura ngo
Nukwihangana nukwihangana hanyuma ubundi bitegwa nk'ibiharage biramera biriko biramera nta kibazo mufise mu mirimo itandukanye kijanye no kwimbura
Ego
urakoze cyane kudusangiza yavugwa ngaho ingozi Simeon.
Ayo urakoze
ngo ngira umunsi mwiza.
Ego namwe.
Pacifique nawe turumvikana uherereye hega Pacifique?
Je turumvikana mpere ngaho Bujumbura neza neza mu Kigobe.
Mu Kigobe. Amaja ahegereye inama nshinga mateka cyangwa ubuserukizi bwa Amerika.
Ego nao nyene.
Havugwa makinga
bwa Amerika cyo ina mashinga mateka.
Havugwa makinga ho mu Kigobe ga Pacific.
Usanzwe no vuga ni kushereke umutekano turashima Imana.
Mhm.
Tukirenga bije izinda cy'ubuzima mu gisagara cya Bujumbura kigumya cibonekeza uko munsi uko bukeye uko bwije.
Mhm.
Sabwe
ndiko ndakumva
ego ibyo navyo rero tugacha tubona ko bituruka na cyane cyane kibonekeza ibyuza by'ibiciro cyangwa izimba by'ibyankenerwa muri rusange ibyo munyagihugu ashobora gukenera buri munsi duhereye ku mavuta ifungurwa n'ibindi ahora tuca tubona yuko ibyo navyo nkagiye uko mbona ndabona ko byaturutse ku ntambara ziguma ziba ku isi na cyane cyane intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine kuko bwa mbere ndibaza ko ntakekeranya Uburusiya hariho ibyo bwarumbika na cyane cyane dufatiye ku binyantete nk'ingano kugira ngo isari nishobore kuboneka ubu rero urabona ko suravye muri karitsiye umukate waho rugo rw'igihumbi ubugeze ku cy'atanu tukaraba n'izindi fungurwa zitandukanye imiceri ibiharage amavuta yatwita amamesa biguma biduga ku bwerabuteye ubwoba na cyane cyane turabye iby'umurundi yinjiza buri munsi dufatiye ku mushahara umuntu akorera buri munsi
iyo uvuga umukate waduze n'uwahe hari ubwoko bw'imikate myinshi ngahe Burundi hariho imwe miremire pain français hakabamwe imwe miziringi uwo mukate wavuye ku 2005 nuwa
ndavuga ubwoko bw'umukate witwa kupekupe bwa mbere agugu igihombo rakataguye
niko
mubona ubwa mbere agugu igihumbi ariko buri ugeze ku 1500
uwo ni pain coupé hama imwe muremure nawo iyo ni pain coupé uvuga umwe muremure w'abafaransa nawo
umwe muremure w'abafaransa bivana naho busanze ubwa mbere hari uwo washobora kugura hari ha umukati washobora kugura 300 ariko ubu uri kuraraba 500 600 niko usangira ikiragurwa bivanye na karitsiye kuko ntibyende nganyiye bivanye na karitsiye nabyo bigaca bituruka aho umuntu apanze inzu akoreramo
ubwo busumbasumbane buvugwa mu makarte yose ufise inshuti ngira ngo hatandukanye canke hariho abikika mu
Mwisangwe nk'igiciro cy'umukate sinovuga ko kivugwa mu makaritsiye yose kuko abayikora ni bamwe banashaka kwakunganya ibeyi ariko hari aho usanga umuntu ahadandariza kuko umuntu adandaza yisunze nawe icyo ashaka kunguka hari aho usanga karitsiye apanze ndadandarizamwo ifisi ibeyi gusumba mu yindi ugasanga nyamba mbi 100,000 urumva sishobora kudandaza nk'umuntu ari 30,000 nuko tugenda tubibona
Hanyuma ga Pacific ko ucumbagiye rimwe na rimwe acamenya uvunitse acamenya ingene acumbagira muri ko mubigenza gute mu miryango
mu bisanzwe twebwe nk'abene gihugu ko iduga giriciro ntacyo tuba dushoboye kuko ibiba bivanye ni politike ya peyi y'igihugu urumva batubwiye ko byaduze bakakubwira ko ku isoko babikura ko byaduze urumva nk'umwe n'igihugu bace tuba dushoboye kuko hari ibiva mu mahanga natwe tutirimira ndetse wanashaka n'ibyo twirimira biba biri ko birazimba ariko ubu novuga nti muri rusange turashima Imana kubera aha mu Burundi wacu ibiterwa bimwe bimwe biri ko birera aho ndavuga nk'ibiharage mu ntara zitandukanye biri ko birera ndetse n'imiceri nk'uko uwo muvandimwe yarahejeje kubaganiriza bivuze iri kirera mu ntara za Ngozi aho basanzwe bayirima ubu rero nuvuga nti ibiciro biri ko biratera bigabanuka aho ndiko ndavuga ku ibi biterwa twirimira ngahe iwacu ariko siniko ndavuga ku byo dukura hanze igihugu cyacu cy'u Burundi cyiza kandi dukunda
kwihangana no kwihangana
Ego
ndabatumirira no munsi ko mwoza tukayaga aho muri ahatandukanye Pacifique na navuze ngo ico mwipfuza ku ijuri ya America ibashikira ko mu biganiro bitandukanye na nimba hari ico wipfuza ko duhubura ico wipfuza ko tuza turashimikira ko mu biyago nk'ibi n'umwanya mwiza wo kubidushikiriza natwe tukazobishikiriza abadutwara bakaraba ko bumari inyota mu amofisi ahatandukanye
ego turizera yuko mumaze kuduha aho tuvugira tuzoza turavuga ibyo tubona mwadushikamira kure na cyane cyane mwebwe ko ijwi ryanyu rigenda gusunza twebwe
ukifuza ko twoza turashimikira kuki tudashimikira ko canka wowe ushaka ko tubandanya gushimikira dusanze dushimikiranire
mu bisanzwe jewe ku bwanje nk'uko ubona ubuzima bw'igihugu bubandanya rugorana novuga ko mwoza muratwigisha na cyane cyane kwikorwa byo kwiyungunganya ariko kandi mwungera mutuvugira ibiciro kuko hamwe na hamwe mwoza murabaza ibidandazwa uko bidandazwa mu makariti atandukanye kubera turabona yuko hari habikika mu kiza hari abadandaza bamwe bamwe bikika mu kiza aho usanga umudandaza ashobora kuzana ibidandazwa bibi mugabo ugasanga yabidugijiwe wamubaza akakubwira ko nawe yabiranguye yizinze ibyo rero bikaca byibonekereza nko mu gihe ugiye kubaza ahandi ugasanga abantu barangura hamwe ntibadandaza kimwe naho aho haruguru nari navuze ko bituruka aho umuntu apanze ariko hari habarenze urugero
nuko tuzogerageza tuze turabatumirira abashoboye kuyungunganya kugira ngo bababwire uko babikoze cyangwa abahinga mu byo kuyungunganya niho numva usabye cyane urakoze cyane Pacifique ngaho mu kigo Bujumbura gira umunsi mwiza
yego namwe murakoze kandi mubandanye no gira ibihe byiza
urakoze cyane gose ijuri ya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga ubundi ku misi itandukanye tubashikiriza ibitandukanye hari gihe tubashikiriza iby'ugwaruka abapfasoni kwikingira amagara yacu iby'ubutunzi ibijanye n'agateka kazi na muntu ibijanye na politiki ariko no musi rero twashakitse kubaha ijambo mwebwe turiko turayaga mwebwe mutwumva mwebwe mudukurikira mwebwe musoma amakuru yacu mutubwire ayavugwa ahiwanyu nico muvuga kuyo twabashikirize canke ayavugwa iryanye no kwisi mu bisata bitandukanye turabaha nakanya ko kutunigura kutubwira ico mwipfuza ko dushimikira ko duhubura canke ico mudutera ko intege nk'iradio yanyu mukunda kuri ndi murongo wa telefone hariko Michael ikaze kuri rya America na wewe uherereye
ndi cha
Zambia Herusaka
Mutaka muri capitale kumurwa mukuru
havugwa makinga Herusaka Zambia
ami Zambia kabisa bishawa cyakubirwa se twashima gusa mumahanga nyine umuntu atari mu gihugu cyo nyine ko biri kose ntabwo ala afite umureze ingano ko yaba ari mu buro mu gihugu cyo
Habuzaga kingo widegembye uhamaze gihe kingana gute nga
Imyaka igirangiza itatu
Nimba atari banga wajanye yo ni iki
Raje mu bintu bya business yo kwituma mu nyere business
kandi ngo mwihakura muri benshi abarundi n'abanyarwanda
Kandi kabisa tugeze
mugakora ibiki
abenshi ni business niyo dukora benshi nk'iyo cyo mirongo icyenda ku ijana ni business niyo dukora
ijyanye no kudandaza
kudandaza amaduka amabotike
muca mudandaza ayanyu mwitahe yanyu cyangwa muja gukorera abo musanze
abari mu cyo itandukanye bamwe aba bakozi abandi bakora ibyo abo nyine
Hariho Pacific yarahejeje guhamagara mukanya ringuza avuga ngo arashaka kuzara wumva ibyo abagwiza tunga bavuga kubitandukanye mukungena umuntu yo kuyungunganya muri kino gihe ngo ivyaduze nkuje gutangura umutahe mushasha ngaho Zambia yitwaza nkangahe ga Michael yitwaza nkangahe
Girafana na business yo ubushaka gukora kandi kafana hano wo bugira kure ariho kubera ucuhari urinzu ayizori rinzu deplacema ica kurangura ushika gukorera kacuri harura so kice iyo ni ha gitano kudoza arashaka gutangira gukora amuzanje ego isa kibazo nyine ni uko ishaje ryahindutse kuva muri 2020 kuko biri ubu ariho ihinduka ryabaye ryaje bigimba bimwe birabura kisanganye gusa umurengera kisanga umutahe cha ugabanuka ukonura yene mu ndi minsi ari kugira naho itandukanye rihari
hariho abatandukanye bahora bavuga ko bahora bagira ibibazo na cyane cyane bikunze kwibonekeza muri Afrika y'Epfo aho usanga abanyamahanga bariyo batarabwagiza na banyene igihugu bahavukiye bakava igihugu aho nyi icyo kibazo murakigira kandi namwe bwumenga barigeze kuba basaka bagasahura maduka yanyu byifashe gutu babafata gute
yene iyo bishitse bitani gihe cyo kuba bageze kwa myaka heje ariko ubu biherutse kuba yene bitatuma tugira ubwoba hamwe na hamwe kubera bya ngombwa usanga bamwe bishitse usanga siko turugara amaduka usanga bamwe barabafashe imigirasiyo irabatibije mu Burundi ego nicyo kibazo gihaba mbaga bisaba ko tonda byangombwa bikwiye byangombwa bisangagira jinje kugira ngo niko ugwisha igihe cyose umva so sakubo tugabaniza n'icyo byose n'ubya tonde byangombwa kugira ngo twitegenze neza era usanga byangombwa bijinje kubironka uri umuntu muto n'ikibazo n'icyo cyose kugira
kwihangana no kwihangana nuko reka rero tukureke ndumva kumenga uri no mu iduka ko uradura cisha mukavugana n'abantu n'abakiriya uri kuraro abakiriya bakuvugisha mu gohera uri minone ikinyanja nkaho akubwiye ngo mwaramutse mu kinyanja avuga gute hanyuma kubajije ngo umukate uwangahe naho none nk'ubuga Pacific ntuzenya Michael Bambe kugira ngo umenye ubwo rurimi byagufasha igihe kingana gute
amezi atatu nacyenda umenya neza usanga hamwe hatamubwiza imeze nk'ikintu icyo ari cyo kirundi biza byerekezamo bishaka kuvugira cyo kimwe
hanyuma mu kuvuga urakoze naho bavuga gute
murakoze bavuga ati igikomo kwambiri igikomo
ngo gute
ati igikomo kwambiri
reka rero ndakubwire ngo gikomo kwambiri ko waduhamagaye ubwo tuzosubira mu bindi biganiro byacu reka tukure ko bandanye wakira abakiriya bawe ngo gute
turabukira kesh n'isi yose ku radio
nukuza muradukurikira tuzoraba ahubwo dubahamagare mu kiganiro muri isanga mutubwire ingene mutunganye iyo migambi yanyu hariho ababikeneye kuvyumva nk'ingozi wumvise Pacific ko yatubajije ko twamuhamagarira bashobora kumusigurira uko yobigira tuzoraba dutunganye ikiganiro c'abanyamitahe b'abarundi ngaho muri Zambia urakoze cyane Michael
yego cyane n'imanije neza kabisa
urakoze cyane Gabriel wihangane wumvise ko twari ko turiga ugo rurimi rwo muri Zambia gato Gabriel uratwu wabyumvise ko bari ko yaducishirizamo gatonya
ego navyumvise
uherehe nawe
tonde mirereye mu Burundi mu ntara ya
Cankuzo haravugwa makimu Cankuzo
mucankuzo n'amahoro muri rusange navuga ko ari amahoro ariko nyine ibijyanye n'iduka ry'ibiciro riragaragara ndetse n'ibura ry'ibicoro ko muri makenizi navuga igaragaza muri cankuzo
ingozi ngo icaduze cyane harimwo umuceri n'ibiharage mu kigobe bavuga ko umukate nawo waduze cyane mwebwe mucankuzo haduze ki
ani nashobora kuvuga nko kubikoresha bijyanye n'ubwubatsi usanga nk'amabati yaraduze igiciro amasima reka n'ibindi bikoresho byose bijyanye n'ubwubatsi usanga ibiciro biri hejuru cyane
ubundi ivyo bikoresho byanyu vyahora biza bizananye ngira ngo nka za Tanzania muhora mubirangurira
twebwe twebwe tukabitora kumugwa mukuru w'intara ya Cankuzo kubera gihendi mu makomine kumenya akomera aho bigana nashobora kutamenya neza mugabo twebwe bidusanga kumugwa mukuru w'intara ya Cankuzo
wowe uri mu gisata c'ubwubatsi none Gabriel
narabikiyemo nubwo ndiko ndabisohozera niyo mpamvu nashiye kubihagarara ko cyane
hambavu y'ivyo ubwubatsi ibindi vyaduze n'ivyahe
navuga ibindi byaduze ubwiye nko kuri butike uretse ko nk'isuka ryo itakiboneka n'igitoro igitoro naho kiriho usanga kiba kizihinze kubera usanga tugira abanye kuri magendo ariko kuri station ni kibone kandi kibone tugira ngize ngo tugiroke cha kuri place ariko nyine byo kwa mu mabuti cyo araba ukabati bici cyo 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 cyo
kwihangana no kwihangana urakoze kutubwira ya kuri ku mutima ngaho mucankuzo
yego murakoze cyane namwe
ubwire umunsi mwiza
uwa
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacari muri risanga uno munsi jambo ni rwanyu dushaka makuru avugwa hiwanyu ico mwibaza kuyagezeho ijyanye no kwisi mu karere k'ibiyaga bigari kandi turadona abahanakanya ko kutunegura kuco mwipfuza tubashaka ko muduhubura mu biganiro vyacu canke aho mudutera intege mu biganiro vyacu bitandukanye tubashikiriza kuva kwa mbere gushika ku munsi wa Mungu turose Venant ikaze ku jugi Amerika Venant uratwumva fatu Venant arachahari Venant adiko ku murongo mbwa ntari ko aratwumva reka tuje kwa Kudra basi nimba Venant atari ko aratwumva gira tucunguza umwanya Kudra we uratwumva
ndabumva neza cyane
uherere mwiriwe mwaramutse twe turacaye saa 4 wewe ahuri ni sangapi
aho ndi jewe ubu ni saa 10 n'iminota 26
uri mu karere k'ibiyaga bigari
yego
amajahe
sa
uramajahe ko hari imodoka nyinshi
yego nani ku muhanda mugabo bisa nkuko nshitsa uyo nari ko ndaje
uri mu cyaha igihugu gakudra
yewe ndi mu Burundi
na makuru tuzaniye ni ivyumviro bitandukanye nico yipfuza tuguhindurira mu biganiro byacu canke nico ushaka kudutera kwintege
yewe ni kintu nashaka kuvuga ku byerekeye ibiciro n'ubuzima bwa misi yose tubayemo mu Burundi cyangwa nashaka nshikirize
duga ku ijambo
bivanye n'uko ubuzima mbona ibintu byose byaduze ibiciro ugiye kuraba ku isoko ukaraba mu bintu byankenerwa bya buri munsi abantu twebwe bato bato dukenera bikaca byunyurwa n'uko intambara y'Uburusiya na Ukraine yaje kunyura ibyari bisanzwe bimeze nabi ama dutere jamaso hirya no hino tukumva mu yandi mareta ahanyene muri Afrika bicara bakaraba kungene botorera inyishu ikibazo nkora mutima cinzara canke cibiciro kuduga bimwe bikabije nk'akarorero aho hakujya mu babanye bacu ngaho Tanzania inamashinga amatike ruka kwicara yicariye ikibazo cerekeye iduzwa ry'ibiciro byabaye ndanse ubuzima busigaye buzimbye mugabo rero nkacangaruka nka kubiciza amaso ngahi wacu mu Burundi nukuri kw'Imana je nasaba abashinga mateka bacu twatoyi abashinga mateka bacu ndasubiyemo abashinga mateka bacu b'abarundi twatoyi twitoreye nibicare hasi bafate nimba ari minsi 2 cyangwa 3 bariko baragira deba kugerekeye ubuzima busa nk'ubwazimbye bwanze kuko twebwe bato bato tugwa mu mporero turagwa mu mporero mu bintu usanga hari ibintu leta yo bikwiye kwihoza canke kwica kugira ubuzima bundi bwankenerwa bubandanye bw'abanyagihugu bato bato urabona nk'ibyabaye muri Ghana bamaze kubona yuko ikibazo c'Uburusiya caduse abashinga amateka bace bicara na president baragabanya imishahara baragabanya ingendo bahora bafata hanze eka baroroshe ibintu nk'amadepense baragira atakamaro afisi kanini ya Maria abanyagihugu baravikasa bacha bakurura igiciro cy'ibitoro amatagisi bahora batoza ku bitoro barayaheba ubu ibintu ni sawa ubu muri Ghana ibintu ubu ni sawa kabisa nta ngorane n'imwe habandi tuko turi ukatugira ante mugabo baratekaje rero nasaba urya twebwe abarundi ikintu kiza kitubangamira nta bufasha bw'abashinga amateka twitoreye buhari kuko yaba buhari baba bakwiye kwicara ku bibazo nk'inkora mutima nk'ibyo byose ibyo nta mugambwe gifise ntabwo kugifise ikibazo cinzara n'ikibazo kikwiye guhagurikirwa na bose rero abashinga amateka twitore nibicare hasi biga ikibazo barabukungene boyorosha ubuzima bwabaye ndanze jecho gusanisho na gushaka mushikiri murakoze
murakoze hariho hariho ndazi bihora bivugirwa muri amashinga amateka zitandukanye nk'iyo batumiye nk'abashikira ngandi canke bagize iki ngira ngo bari kora twumvura tsiko mu Burundi bataduvugisha cyane bat tegetse baho ntibatwitaba iyo tubahamagaye mu biganiro byacu bitandukanye nk'ubu byari kuryoha tubahamagaye umwe muri abo bashinga amateka bari muri ivyo bintu kugira ngo tuzoce tumubaza ku kibazo cawe n'ico bagiye gukora ariko ijwi rya Amerika turazi turasaba bagenzi bari muri ubwo butegetsi baravuga ko baryumva n'ubwo batatuvugisha ngira ngo ubutumwa bwawe burashitse
yego kabisa ndabasaba yuko mwotwigorera cyane cyane mukarondera nk'umukuru w'inamashinga amateka erega abashinga amateka nico twabatoreye hari ibibazo bishika ugasanga umunyagihugu muto ntacashoboye mugakubera yatoye umuserukira ashikana rwigiwe kure bakacicarira kuko nta bindi twabatoreye biratubabaza cyane muri cyane yabaruka kwicara ubu barakoroye amatagisi y'ibiciro bahora badutoza ubu bintu biriko biraja mu buryo bitumwe nika abashinga amateka no bahagaze je nta kuvyo no taka umukuru w'igihugu kandi naratoye umushinga amateka
bara kugira ngo ubutumwa bwawe barabwumvise kudra usanze ukora iki mu buzima bwawe bwa misi yose
cyo ndumurimye ndorora ndalima ibintu nk'ibyo onye
ubwo buzima buduga urabwumva yugiye ku murimo wawe utanguye kurima yugiye gushora naho nyene urabona ko inguvu washizemo zitangana n'ivyo kurasaruramo
ego kuko nk'ubu unye nk'imbuto y'ibiharage twaho tugura nk'igihumbi ubu n'igihumbi n'amajana 800 ibihumbi 2 umva yikubye nk'icuro zibiri none umva bica bigenda gute ugize ngo urabaza ngo intambara y'uburusiya n'ububeshi kuko ibintu byatangwe kuduga kuva kare uburusiya butaratera Ukraine nibaduhenze bazo baratubwira ukuri ibitagenda bicara hasi babitorera umuti
polesana ugira umunsi mwiza kuza
murakoze
cyane yego muvunyi ikaze ku ijuri y'America Benjamin turazi ko hari ari kubanzura indire muvunyi yagutanze duhere kuri muvunyi ikaze
mahora
uherereye hega muvu
mu burasirazuba bw'u Rwanda
haravugwa makinga aho
ariko reka mbanze nkwisabire abantu bari muri kwakira nyine bagerageze kuduga ku ijambo nk'uko mubivuga kwihutisha kubera ko ku murongo nabonye kuri Facebook hari abantu benshi batanze nimero kandi urumva iyo umuntu atanze nimero abakeneye kuvuga kandi ndabona iminota isigaye ni mike bagira bagerageze kwihutisha mwakira abantu benshi kuko tuba tubishaka ni radio yacu
urakoze reka duce tuguhera ko twari twashatse ko tuyaga nabo ubwiza Imana akarunka umwanya wo kuyaga kuko hari igihe baza tukamarana akanya gato ariko uno musoro na kwingingo turi ko ari nyinshi cyane nico gituma twabaretse ngo mwisanzure turagerageza tubinyarukishe duhereye kuri wowe ucunyarutsa uduge ku ijambo
niko bimeze icyo nifuza nuko umubigano muduha guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru mujye mu ababishinzwe bajye baduha natwe ko tugomba no gusaba icyakongerwamo ese nayo nabibwiye kamirindi ariko nawe nabikubwira kugira ngo babibwira ababishinzwe bajye baduha n'umwanya wo kwidagadura taravuga ngo mwazanye mutumirwa muduha umwanya twidagadure tube twasuhuza n'abantu kuko buriya radio Ijwi rya Amerika ni radio ikurikirwa n'abantu benshi hari n'abantu badafite ubushobozi bwo gutanga badafite ubumenyi bwo gutanga ibitekerezo ariko bakurikira akaba atatanga nimero kuko atabona icyo avuga ariko mu gutashya mu kwidagadura n'iki kiganiro nk'uyu mwanya bwo umuntu ntabwo yabura icyo avuga
simenye sindiko ndamena amabanga iyo mu nzu canke ijwi rya Amerika ariko ivyo uvuze ubutunga kamirindi yarabushikirije kandi umukuru w'igisata yaremeye ko agiye kuraba ingene bizogenda kabasubiza umwanya mwahorana kwa gatandatu kuza muri dagadura uhumure rero n'ikibazo twaronse kandi kiri mu minwe myiza y'ababijeje ubutumwa bwarashitse
tubashimiye rwose ni byiza cyane hanyuma ahino aho turi na amahoro tumeze neza turimo turasarura imyaka nubwo wenda bitagenze neza bitewe n'imvura yagiye kare ariko rana ko ibintu ari sawa ibiharage nkuko mubyita mu Kirundi nabyo urana ko bihenze birahenze bireza ariko birahenze kubera ko byeze hakeya byarapfuye amasaka ntabwo bimeze neza urana ko imyaka iri kwera ariko irahenze ari ibyo tugura maduka nk'imiceri n'amavuta ni urana ko bihenze na n'umwisaye nayo yari yaritangiye kumanuka ariko nayo nishobori nagiye mu iduka kuyigura bambira yuko none umufuka wongeye urazamuka urumva ni ibintu bitoroke nyine no gusenga Imana ikagira ikizagidukorera kuko twebwe abaturage bo hasi tuba turigenderamo badafite akazi tuba turi kubirenganiramo cyane rwose ntabwo ari ibintu byoroshye. Murakoze cyane.
Urakoze muvunyi ubutumwa bwawe bwarashitse buri kuba bijeje Etienne Karekezi atwara kigisata arakurikira ibiganiro ngira ngo araza kumva ko akamo kabandanya kagaruka hama hazogira ico batangarije mu misiri imbere. Urakoze cyane.
Yegeza murakoze nawe mugira umunsi mwiza.
Yego Benjamin uratwumva nawe? Uherereye he Benjamin?
Nere Mozambique nare Nampura.
Nare ya Mampura. Haravugwa makenga Mozambique.
Mozambique havugwa mahoro kabisa turashima tumeze neza nta kibazo kire kimbeho.
Imbeho. Muri mu bihe by'imbeho ga.
Ni imbeho kabisa kwindwe kumunani kwa gatandatu abari imbeho nyinshi.
Ni nkaza Nairobi naho nyene batangura gukanya muri ico gihe.
Yego.
Duga kwijambo rero.
Muri make mbo ko kuri kibazo cy'intambara iri muri Ukraine.
Mhm.
Yego guys ndaha ibana ibiciro bimeze neza cyangwa nk'impunzi. Bishira makambi impunzi baratukira o baratugira inama bavuga yuko umuntu wese yumva afite ingufu ari kugenda kuronda ubuzima akajya mu bisagara akapoking hand.
Ariko
tuntu twiyungunganijemo nk'ubu ibyo bita imasa masa mbashona bivuga gute mu Kirundi amasparageti ari mu bintu byaduze cyane yavuye ikasha ikarato yavuye ku mafaranga ikasha yavuye ku mafaranga 450 ijya ku mafaranga 530 byaduze cyane
ni nka amadolari angahe ugereranije?
Ya amafaranga 500 yo ngaha ni nk'amafaranga 2,425 by'amarundi.
Ubwo ni amadolari 8 rero.
Amadolari 8 cyangwa 8 n'igice. Ariko kabisa ibintu sinambaye muri kerene kuko iwacu bakumvikana babwira Afurika nayo ironka amahoro nko ngaha Mozambique turonka amahoro n'i Burundi iwacu turonka amahoro kubera ko iwacu bakumvikana nibyo bintu kabisa byakomeye kandi Mozambique hari imbuka kubera ko iwacu turimo ingano ngo barimo ibintu byinshi bakora amahingurira amafabrika bazanayo ibintu by'amaindustri bwira natwe aha Mozambique kabisa ibiciro bisubire ku ibeye yabyo ko mbona tuba duteze amaso izo za Ukraine na Rusia.
Hari ico leta ya Mozambique ibabwira ko ga hari ico leta ya Mozambique ibabwira ko gabanava
leta ya Mozambique ijya ejo bagize ibintu by'inama baravuga ko itoro kivuye kuri Sebusantru wa Sebusantru kigiye kuri 89 iritiro yavuye kuri 50 73 ija kuri 89. Abantu b'amashapa amabisi bahise bahagarika akazi baravuga ko barasira mu ibarabara bamaze iminsi ibiri badakora mu nyuma ejo no munsi niho basubiye gukora bavuga yuko bashaka gushyira ku ibisi iva muri karitsiye ijya mu gisagara bakariha 15.
Ni kwihangana no kwihangana urumva biri ku isi hose gitege mu Burundi mu Rwanda Mozambique na Zambia hose batubwiye ko ariko bimeze ni kwihangana mu kurindira kwejo turabuko hazozinduka.
Nijo jen kiri na usawa na saranga wa wana kabisa vijedi kwa mii ya umuza uraya kabisa vichari wa gani hile kibazo hile mwanzira ba ungue nubu menye wanji wa nubu yuku kwa ugira bashore kuri mingano ugira yu wa baki wato nii choni ini hizi li duga kike yurugerungana huko
urako zugiru musimu izanga wa Mozambique even now Ego, turafise Olivier na Gerard fatarambwiye ko Olivier we yatanguye turahera kuri Olivier. Ikaze Olivier.
Murakoze cyane mwiriwe neza muraho muramahoro.
Turakomeye turashima. Umeze gute nawe?
Nanjye ndaho ndakomeye ndashima Imana mu Kigali mu Rwanda.
Nari numvise ko imvuga ari hakurya ya Kanyaru. Havugwa amakinga aho mu Rwanda none.
Ikigali turaho turakomeye nyine nk'uko bigaragara hirya no hino ku isi ikibazo gikomeje kuba ibiciro ku isoko cyane cyane ibikomoka kuri peteroli. Uyu munsi mu Rwanda nibwo Leta yatangaje ko igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli kiyongereye mazutu iri ku 1,503 y'u Rwanda nawe esansi yo iri ku 1,460.
Yahura kurangahe?
Mazutu yari iri ku 1,368. Esansi yose nibuka ariko yari iri munsi ya mazutu gato yari nk'1,300 n'utundi dukeya. Ariko mu by'ukuri biragaragara ni ikibazo rusange kiri ku isi hose, ntabwo wavuga ko ari umwihariko w'u Rwanda. Wenda icyo umuntu yavuga ni uko nk'abanyarwanda tunashimira Leta yacu y'u Rwanda kuko nibura irahenze ariko irabasha kuboneka. Yarakibonekeza handi nko mu Burundi no muri Kenya ko ibasha no kubura no kuma estasiyo ya esansi ntiboneka, ariko twebwe i Kigali irahari, mu ntara hose irahari. Urumva ko ni ikibazo rusange, gusa nk'uko Leta ijya yigomwa igashyiraho nkunganire no kuri esansi bagerageje gushyiraho nkunganire, ndetse no kuri mazutu bashyiraho nkunganire, kuko imibare igaragaza ko ibiciro byari kuba birenga ibi ngibi.
Imibare itangwa nande ivahe?
Itangwa na runo ikigo gishinzwe ikigo cyitwa RURA gishinzwe imirimo ifite igihugu akamaro. Agatabo rero nyine wenda nibura wenda uko babikora kuri peteroli babikoze no ku bindi bicuruzwa nk'umuceri n'ibindi bifungurwa bikenerwa, kuko naho ibiciro byarazamutse cyane. Umuceri twavuga urugero, umuceri agafuka k'ibiro 25 kava Tanzania kageze ku 30 kavuye ku 18.
Urakoze. Bibwirwa benshi kumva bene byo atandukanye mugenda musaba amareta. Turizera ko ivyumviro vyanyu biriko birabashikira, ni nayo ntererano twatugize ko babashiraho mushaka nk'abakunzi b'ijuru rya Amerika n'ababa muri ivyo bihugu dusamira namwe. Urakoze cane, ugira umunsi mwiza.
Murakoze namwe.
Ego Gerard, ikaze ku ijuru rya Amerika na wewe dusangira ikiyago. Uno munsi mwanya ni gwanyu, muvuga ku vyo mwipfuza amakuru ariko araba aho muherereye ibitandukanye ivyo mudusaba ku ijuru rya Amerika twabahebeye isaha yose.
Murakoze cyane.
Wiherereye?
Yewe merereye mu Kirundo muri komine Bumbi.
Uherereye he?
Muri komine Bumbi mu Kirundo.
Eha, aho ivumbi muratwumva, ndibaza ku ma FM y'u Rwanda. Duga ku ijambo rero dusangiza amakuru canke ivyumviro bitandukanye. Kugira ngo twumve ikibazo, ukora akazi nyabaki wewe ga Gerard?
jewe kandi umumotari
urumumotari ico gihumbi ukagicakwa nande
gihumbi nashakwa n'igipolisi nyene
turo mwibarabara igipolisi gicungera umutekano igipolisi kiziraba uruja n'uruza cane
turo mwibarabara
ugatanga
ndambe yo kugira dukoya
hanyuma wamara kugitanga bagusanga
kugitanga yabitanze umutashura ntaki ntaki muro kinyoma ariko noneho y'umuntu atagitanze yene baramwiruka ko cyane ikaba ndangombwa n'imoto bakayifata kandi sebe hari igihe tuba tubona dufite ibyangombwa bikwiye ariko ibyo umuntu ntababwira
I was able to get a little bit of a
yatanganye na kukirindira aho nkorera nyakika bakibona na parite yene ni makaba mafaranga tuyatange mbere mbere twanjije kugira nk'ukubireka kubera ko twebwe mu bisanzwe bye nabuye mahamu ubwo rero twatanze bose nyene babikora tubura na kuko tubigenza ahantu dushobora kubariza umuntu agize aragira ngo ikibazo kibaze asanga umengo byamubyarire ingorane nyinshi sinzi nkamwe ko mwajya dufasha mukatubariza imbari ko komini bitunganije ko numva ngo muri iki gihe komini bitunganye kwayo tubariza yuko komini nayo yobibibwira
tuzogerageza tubaze none ni igikikiza cerekana nk'ubu uvuge ko uri busoni hanyuma ugatwara umuntu ukamutwara ntenga umaze gushika intega wahashitse ni igiki gica cemeza ko amafaranga bayatanze kandi wumva atakitanse baguha ngo berekane yuko wari wamaze gutanga ico gihumbi hari ikimenyetso cy'uko watanze no kutatanze
ikibazo rero nyaho nyine kiri n'ubwo noba ndi hano nyine biramutse bamfasha nkakomesera akamfasha kimvuga ko natanze icyo gihumbi nakabanyandikira ayo mande nimba ari wumvise nkahantu ndabyishura
ikibazo abajeje intwaro mwarakibashikirije
reka tubana na namwe twashobora kurega kuko tubana noneho babimenye ko dushobora no kubishyira burya hari ikintu umuntu abona akivuze nabi icyo mukoraho nyine tukabyihorera turemera tugakorana nabyo niyo mpamvu natwe tuba twemeye kubaturiye ibibazo nk'uko mwabitubariza namwe
tuzogerageza tubaze ikindi hariho asosiyasiyo amashami atandukanye hariho nka matrabu urikuyemo amatwara amamoto cyangwa abatwara imiduga yunguruza abantu abo bantu bobo ngaho onye mu Kirundo ntaba baserukira bafise kugira ngo mubiture mubabwire icyo kibazo gaje
amasanzwe hano mu Kirundo ni nk'umuco waho kuko uwo ari we wese utangarira nta hantu umuntu ashobora kubitora ubwo nyine tubigira akamitwe n'ingoma kandi urabona n'ibitoro byaraduhendeye sibisi usanga turi ko turakorera aribo dukorera kenshi bamwe n'imoto nyine turabibika tukareka gukora kubera dushaka guparika tukiyumva tukigihembe niko kibona
nk'umutegetsi wifuza ko ijwi rya Amerika ryo kubariza kino kibazo yobande ngaho mu Kirundo ni musitanteri ni guverinere ninde
ebwe twibaza ko mwatubariza nka komiseri y'igipolisi nyine aba babaserukira mu ibarabara tukumva yuko ayo mafaranga ajya mu kigega cya leta hama tukabona ibisobanuro birati
reka tuzogerageze tukazoronka uko tubashikira tuzobabaza ntacyo twidede cyane kuko bataduha amakuru ariko ni tuzogerageza byanke twagerageje urakoze cyane ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Innocent ikaze ku ijwi rya Amerika uherereye he ibi ni byumvira utuzaniye cyane n'amakuru ari kuri mu rusaku y'inosa biratubabaza mu matwi
ntajya y'isoko ni icyifuzo ngaha n'icyiyumviro gake nawe dushaka gushyikiriza ku ishuri rya Amerika
kivuge unyarutsa kubera kuri mu bantu benshi ntibitubandanye bitumenye n'amatwi umwanya muremure
rekandarabe ngarageze gato yawe kuko na hatibukira gato
ntacho genda uvuga mukurindira
ama icyo nashaka kuvuka muri no minsi abakecwe n'ivara ona ko bari basubukije gushika mu gisagara cya Bujumbura abenshi abiyunguruza canke amafinga ama baraheta baratwandika baratubwira yuko abo ko batwanditse yuko ko bazoduha uruhushya yuko tuzohora tugenda muri tere abafite bwa bukenga buto buto ama muri iyi minsi rero batwanditse kibaza yuko kwate baduhe impushya zo kugenda ama ziraha bavuga yuko ko batanze ko babonye igitegere ari kininiya barasubiramo rero kutwandika ibigira kabiri yuko turabe kutwoza turashika mu gisagara cya Bujumbura nka twebwe twaca muri siporo dukoresheje utwo dukinga kugera n'ubu twararindiriye turabura n'abari kuva ngaha gushika nko mu gisagara cya Bujumbura kwiyunguruza ni ibintu bitoroshye cyane nko kuva ku gituro cy'amabisi abantu bamwe bagenda mu makaritsiye hagati usanga bakubita imirongo bagenda n'amaguru abenshi abandi ubukene
bw'amabisi abo vyega ukabasaba iki muri rusange wihuta
ekaba cyeka cyeno saba hamwe nuko ko bari batwanditse abafite bya bukinga buto yuko botirekura bika bakasubiramo bakatwandika ngo bwatsi ari ko botirekura ko ngabika gusa abantu abo bategetse nyene wagati bakaraba n'ingega bakatirekura kugwera muri no minsi ari ikena gitoro ntiyoroshye abantu mu mabarabara ni benshi nko ku mugoroba ho nyene kubera n'abadinsi menshi hacakora amwe
murakoze
usanga ari hatari
ubwira umunsi mwiza inosangaho i Bujumbura mu Burundi
yego namwe murakoze kwa mama muduhamagara mutwibuka ngaho ku cyo cya Amerika turiyebaza yuko muze dushikira imbere mukatuvuga icyo kibazo
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza Fatou Remo trose Remo ku murongo wa telefone Remo ikaze ku ijuru rya Amerika uherereye Garimo sabge uri Kigali nawe uri mu nduru ni weekend amaze gutangura kwamwe na Inosa abandi twari ko tuvugana numva bimeze neza mugabo mwe muri mu nduru uramaja wamaze kujya gufata kamwe
biterwa n'akazi umuntu abakora naho
abaherereye uracari mu kazi rero reka rero tuguhe akanya reka tuguhe akanya utubwire icyo waruje kutubwira kugira ngo turi kubandanye ukora
okay ari mugeza ndaru maze kuva waruje ku bintu bya rura ari bishoboka mu kabitumira nk'abayobozi bayo bakaza iri ku bintu bya monopole gukora ari umuntu umwe urugero abashinzwe umuriro usanga nta kintu bibabo baza kwita kuko ni bo bonyine babikora ushinzwe amazi iyo ntabwo aza kuyatanga kugira kuko ni we wenyine nta muntu barimo gukompeta barimo guhiganwa mu gutanga amazi ab'imodoka urasanga ari bamwe bahaye rire tuvuge kuva mu mujyi ugera Kimiro ugasanga ni kampani imwe itwara abagenzi ariko ari kampani eshatu zihanganye mu gutwara abagenzi yagira gute byafasha abantu kuba bava ku muhanda kuko kampani imwe ikora nabi indi zakora neza rura rero ibyo bintu biramutse bikemuye ibintu byagenda neza cyane niba ari igiciro tuvuge cya gaze ukamenya ngo gaze yazamutse nta kibazo mu Rwanda turimo gaze turimo kuyigura ku giciro kinini kuko isanzwe turimo kuyigura ku giciro kinini iki cyasizweho byaba byiza cyane ariko umuyobozi akavuga impamvu bo barabivuga aze urugero rwo nanjye kuvuga kuri gaze barimo kuvuga ngo dufate ibidukikije neza ariko kurya ibidukikije neza ntitubizabifata gute n'izo kuzitaboneka
urakoze tuzokurondera abo barura tubabaze ako kabazo kawe Trafisi na Samuela. Samuela, ikaze na wewe?
Mahoro neza.
Na mahoro, herere heka Samu.
Ndi ujumla maurundi.
Havugwa maki.
Havugwa meza. Na ikuwa kutana rinishu tuvada tuwiri na gomba ku kwerekeza kwa wategetzi. Nkababu kambere na kakirekeye ingwa arayateye mubitungwa zi inga ni mbene.
Alikula ziko tutacha tuwarongu mwenye ngo tuwakua alitze.
Ego, niba niju jambiriku niku jirango, iwa kukia shibashichi hama hovari atango mwisho kubwe neji hugu. Kuko, unu mwisho wala pufu nzivitunga byose, nivikisho kwa masoko, kandini nyamani nchuwe bifu ungura. Ariko kandi nta mugambi tubona leta iri kirashiraho kugira ngo irondere umuti cyangwa urucanco rw'izo rw'ibyo bitungo kugira ngo abe n'igihugu bangere kubyihereza mbere bamwe bamwe ndije ari bakunda kuko ari bafite ubwarwa bwabyo ariko uno munsi tukomba yuko bya byugawe mu kiringo cy'umwaka uno munsi rero benshi baribaza ati mbega muri uwo mwaka tudona ho gute benshi ariko udana zo bari ba bari batunze bari batungiye imiryango bagenda gute rero hamwe nk'abategetsi baba batwumva mu by'ukuri bagerageza bagatanga umuco kuri iki kintu n'icyo retiri kiraka kugira ngo indwara ikudwe hama akaba tukagira kabiri na kabazo kerekeye ibintu by'imishahara y'abakozi ba leta gukuraho ubusumbasumba bw'imishahara ni kibazo kimaze iminsi iko kiravugwa ariko uno munsi abakozi ba leta ariko bari bafite ikibazo hari amafaranga leta itegekanya buri mwaka gukoresha muri uyu mwaka wa leta w'2021/2022 leta yavuga yuko hari 2025 yategekanije kugira ngo ishyire mu ngiro umugambi no kugabanya ubusumbasumba bw'imishahara y'abakozi ariko kuri isaha urabona ko umwaka usa n'urangiye mbega ayo mafaranga ko atakoreshejwe zorangira gute mbega mu mwaka wo mushasha uza 2023 ari utangurana n'itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi leta yoba itegekanya iki mbega ayo ya mbere yobaye yaratombye bimwe bavuga ngo nitombananira ayo mafaranga mbega byaba bimeze gute hamwe rero hoba hagira nk'umutegetsi yumva yotanga umuco wa kino kibazo kuko abakozi benshi kabisa kirabahanze
urakoze cyane twakubwiye ko hari utubazo tumwe utaza kuronkera inyishu ngaho ariko wavuze yuko ari ijuri riza gushika kurengera ngo abo vyegarira bashikira ugira umunsi mwiza Samuwe
nawe murakoze cyane
ego nuko rero nshuti bakunzi mwakoze cyane uno munsi twa twashatse ko tuyaga kandi twayadze hari iduzwa ry'ibiciro hirya no hino ku isi mwagarutse ko hari utubazo dutandukanye tundi twerekeye amareta atandukanye mu Rwanda rura ngo ni kubera iki amasoko atohabwa benshi bagapiganira ha mu muyaga nkuba canke ibindi bikaza bishikira benshi mu Burundi akabazo k'umushahara kagarutse akabazo ko kwiyungunganya ku ruhande rwacu ku ijugi ya Amerika mwashatse yuko tugarukana ikiganiro cyo kuza turayaga nkuko twe ko turabikora abatwara kino gisata iki kibazo baragishikirizwe tubaza yuko bazogira bakivuze ku misi iri imbere mwakoze cyane turabandanya tuyaga kuri Facebook aho twari twatijije buno butumwa bwacu buracahari ivyumviro vyanyu turabirindiriye mujeho muvyandike mubidushikirize mushobora no kuturungikira email kuri radio@gmail.com Fatuma Rimasi Kalala wakoze nkuko wama weekend nziza kuri wowe na Patrick muhinga bw'ivyuma twari turi kumwe ni we engineer hari kwatuma Madrid abashikira Jediane nahaje twari kumwe kuri micro nanje ndabike abantu ndabipfuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose mandanye kugihegwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye tuhugurure ka weekend na kano karirimbo ka Bruce Melody. I never said it.
Balling every day to the finish line. Walking every night, yeah, you feeling me now. Some way on the ground, me do tilling with you. This need nobody to know.